Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Muri abandi mwaramutse nshuti namwe bakunze mudukurikirana, ijwi mumva ni rya nini nahazwe Maria Karori sangwe ikaze mu kiganiro ya gacu n'umunsi. Inyuma y'indwi irangiye habaye urusansuma rw'abarundi baba ikamanyura, amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ngaho ikamanyura arashima ingene icyo gikorwa cyagenze n'ingene umubano wifashe neza hagati y'abarundi n'abakongomani. Inkuru ya umunyamakuru wacu ari Kamanyura Hassan Shabani.
Mu mubarano w'ikinyamakuru n'amenyesha makuru basanzwe Dofina Mugoto arongoye igisata cy'ingo n'imiryango yaramenyesheje yuko iryo barura rije hagiye avuga ko iryo barura ku mpunzi rituma habagukingigwa uti ariko no gufasha mu gihe bikenewe.
Ili registremania lazima sana kwa sababu
iryo barurwa ni ngirakamaro cyane kuko hari igihe umushitsi mu gihugu cya Kongo ashobora guhura n'ingorane cyangwa ashobora kwaduka ingorane zidasanzwe, ntibavuge ko ari we yaziteye ahubwo biyunge nawe bamuvugire nk'umwenegihugu asanzwe kuko igihugu cyamwemeye kuba muri Kongo
aishi ndani ya nchi ya Kongo.
Mwamenya ko inyuma yo kugenda kw'abayoboke ba Zebia batashimye kubahiriza amategeko n'ingingo y'igihugu, aho mu nyuma baciye bagirizwa guteza umutekano muke. Kubwiyomvo umukenyezi atwara igisata cy'abanyagihugu yaramenyesheje yuko kugeza ubu abajejwe inzego n'impunzi babanye mu mahoro no gufatana mu nda mu runani, akanasaba abanyagihugu kubandanya barima urukundo no muri kazoza.
Tugwe mu Kamanyura hari ku itariki 6 ruhesha umwaka 2014 aho haba ubwicanyi bwo ku mutarure bwahitanye abantu 37. Ejo rero hakaba haributswe ku nshuro igira 4 ubwo bwicanyi. Imiryango y'ababuzana babirasaba ko ubutungane bwokora abagandagwa babo bakamenyekana. Inkuru y'umunyamakuru wacu ari Kamanyura Wendo Yowese mwumva mu ijwi rya Pacifique Munezero.
Abanyagihugu mu gace ka Mutarure mu karere ka Rubirizi mu kiya cya Rusizi baributse kuri uno wa gatatu ikiringo cy'imyaka 4 iheze habaye ubwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 30 bahitanywe n'abitwaje ibigwanisho hari igenekerezo rya 6 ruheshi mu 2014. Ibyo birori bikaba byakurikiwe n'inkuka yo gusabira abo bahisi yasomewe mu kibanza cyashinguwemwo abo bahisi. Mu ijambo rya Togera Etienne urongoye urwaruka rwo ku yo mutumba yasabiye ishumbusho kubabuze hamwe no kuremesha amahoro n'umubano hagati y'abasanzwe baba mu kiyaya.
Pointi yetu ya Kongo angalie
turasabye tako yo shumbusha ababuze ababo cyane cyane abakoromekeye muri ico kitero kuronsa ibihagije amahoro n'umutekano abanyagihugu bo muri ico kiyaya cya Rusizi bagize igice cya Mutarure hamwe no mu bindi bice by'abafurero. Abarundi n'abanyamurenge baba muri iyo bicungararo kubiba no kwimbura amahoro kugira ntibaze basubire guhura n'ivyo byabo.
Katupendi irudilie
ivyo birori bikaba byari byitabwe n'abasanzwe babangaho ku Mutarure mu Rubirizi Isange Ruvunge na Kamanyura.
Tuvi Kamanyura twerekeze mu gisagara cha Baraka. Muganga mukuru wa karere ka Fizi amenyesha ko abantu 24 aribo bafashwe na kolera mu gisagara cha Baraka mu kiringo cy'indwimwe gusa. Byavuguye mu nama yihutirwa yabaye kubajijwa amagara y'abantu n'abamenyesha makuru muri ico gisagara.
Ni ku biro bikuru by'akarere ka Mutambala Ibaraka aho umuganga mukuru wa karere k'ubuvuzi ka Fizi Dr. Asende Ehebelo Delphin yatangaje ko ibimenyetso bya kolera byagaragaye Ibaraka. Ibyo akaba yabivugiye imbere y'umutegetsi wa Mutambala Luhanusha Mmelelu wa Josue n'abandi bafashanya mu nama yihuta yabereye i Mutambala. Ikena ry'amazi meza muri iki gihe cy'impeshyi ni kimwe mu mvu zituma ubwo bugwayi bwaduka. Ibyo yavuze uwutwara akarere k'ubuvuzi ka Fizi. Ukwibonekeza kwa kolera rije indwi imwe gusa bahagaritse kuvura amazi y'uruzi n'ikiyaga Tanganyika na Croix Rouge.
Turangirize muri ico gisagara nyina ho umutorere nyishu yihutirwa ico kibazo ca kolera ishira hamwe gitagateka k'abana Save the Children mu Cyongereza ryatunganije amahugurwa ku mategeko y'isuku ku mugwa mukuru wa sekiteri ya Mutambara. Nkuko umunyamakuru wacu Mutari Mateso ari ku rubuga abivuga, uturere turegeramiwe ni Mwemezi, Mwandinga, Mashumbake, Moma na Aibezi. Muri ico gisagara cya Baraka baharangwamwe abantu barenga 100,000. Nshuti namwe bakunze ikiganiro ya gacino munsi na kirangiriye mwagiteguriwe na Serejo Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaura Maria Karoni ni nahazwe na kibashikirije ndabikibanuye wundi munsi Imana ibishatse na ubutaha.